Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda maramutse inshuti bakunzi muri kumwe natwe muri adutunga murumva ko uko mwari mumenyereye ku ibiganiro byacu ariko bitangura bitatanguye uko mu bimenyereye twagize ikibazo gito cy'ubuhinga bw'ivyuma ariko mukanya turizera ko kiza gutorerwa umuti kuri micro mu bagiye kubashikiriza makuru no muto ya kino gitondo muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe turayahera kuyagezweho ijya nino ku isi duhere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Uganda aho abajeje umutekano muri ico gihugu batanguye amatohoza kucateye umuriro wahitanye abana 11 biga ku ishure ry'indaro ry'abafise ingwara y'ubuhumyi. Umuriro wadutse mu bacagucagu bwejo kuwa mbere wahitanye abana bari hagati y'imyaka 4 na 13. Ishure ryadutsemo umuriro gitwa Salama rikaba riri mu karere kitwa Mukono kari hagati mu gihugu. Ni ishure ry'abana b'abakobwa gusa muri rusangi abarimwo bari 70 igice cahiye caryamamwo abana 17. Polisi ikavuga ko batandatu mu barokotse muri ico gice cahiye ubu ari ndembe. Luc uwo yesigile avugira polisi ya Uganda yasiguye ko imbere y'uko imiryango murantunga yabazize uwo muriro ironka uruhusha bwo kubashingura hazobanza gukorwa amatohoza yimbitse arimwo nazokoregwa kubiziga vy'abanyakwigendera. Uramatari wa karere iryo shure riherereyemwo nawe yabwiye ijwi ry'Amerika ko amatara y'igice cahiye azimirizwa mu cumba c'uwaraba abo bana. Uwo araba abo bana yarashoboye kurokoka naho bitakunze ko atabara umwana n'umwe. Yasiguye kandi ko nawe nyene atazi umuriro iyo wazananye. Umuriro wo kuri iryo shure wadutse mu gihe hari hasigaye iminsi mike ngo umuganwa kazi w'Ubwongereza Anne ariwe mukobwa wahoze ari umwamikazi w'Ubwongereza umuhisi Elizabeth wa kabiri hagendera iryo shure ari kumwe n'umutambukanyi wa president wa Uganda Jeannette Museveni kuva mu kwa mbere kuno mwaka muri Uganda. Tuributsa ko amaze gusha amashure menshi yamara igitera uwo muriro kiracari amayobera. Tukiri ku mugabane wa Afrika ishamwe mpuzamakungu ONU rikeneye uburyo bwihuta bwo gufasha abanyagihugu ba Siriya yemeza ko akaga barimwo gashobora gusongerwa isibe n'ibihe by'imbeho bimirije kujamwo. ONU itangaza ko uburyo bwo gufasha abanyasiriya ahanini bwahiriye mu guhangana n'ikiza cakorera kibarizwa mu karere mu burere bugera kuri 14 kugera inosaha abamaze kumenyekana ko banduye ni miburiburi 224 mu gihe abo ico kiza kimaze guhitana bagera ku murongo 8. ONU ivuga ko kugira ihangane na korera muri Siriya ikeneye vyihuta miliyoni zaba 35 z'amadolari. Iryo shyamwe ntiryashize ku mugaragaro uburyo rikeneye bwo gushigikira abanyagihugu bo mu bindi abanyagihugu mu bindi bisata. Ico bikoze gerekanye ariko ko abakeneye ubufasha bwihuta bagera ku miliyoni 14 n'ibihumbi 600,000 miliyoni 12 muri abo bakeneye ubufasha bwifungurwa abandi bagakenera ibindi byankenerwa. Ivyo biharuro ONU yemeza ko biri hejuru y'ibindi byose iryo shirahamwe ryatororokanije mu myaka 11 iheze. Andi makenga ONU yerekanye hashimikiye kuba uno mwaka myinshi mu miryango ya Siriya itazoshobora guhangana n'ikibazo cy'umuyaga nkuba gutyo bikazogorana no kubashuhisha amazu yabo. ONU isigura ko abanyagihugu ba Siriya bakeneye kuzofashishwa ibikoresho vyo kwirinda imbeho biyongera ko ibice 30% ugeranije n'abari babikeneye mu mwaka uheze. Igice kinini cy'abo bantu kikaba kigizwe n'abana n'abagore baba mu makambi adafise uburyo bwo gushuhisha amazu. Umuyaga nkuba ukwiye n'amazi akwiye. Twacabandanye n'amakuru hagezeho hirya nino ku isi kandi n'ubu turabandaniriza ku mugabane wa Afrika. Batavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazi na muntu muri Centrafrique batera ivyatsi ingingo ya president Faustin Archange Touadéra yo gukombora umukuru wa sentare na hinyuzwa. President Faustin Archange Touadéra ejo kwa kabiri niwe yakombora madame Danielle Darlan. Abatavuga rumwe na leta namwe mu mashirahamwe yigenga bemeza ko uwo mupfasoni atakindi azize atari kuba yaranse kwemeza amategeko atandukanye yaragamije guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo president Faustin Archange aronke uburenganzira bwo kwitoreza manda ya gatatu. Abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe yigenga muri Centrafrique bemeza ko mu gukombora madame Danielle Darlan Mumabanga mukuru wa sentare nkuru ya Centrafrique president Faustin Archange yahunyanze ibwiriza shingiro ibwiriza shingiro rigenda Centrafrique rikavuga ko ata urenza manda zibiri mu kwicenda kuno mwaka president Faustin Archange yashinze umurwi uhinyanyura ibwiriza shingiro ushiramu ingingo zivanaho ibiringo ntarengwa sentare yubahiza ibwiriza shingiro ishingiye ku mategeko ico gihugu yasheshe abari bagize uwo murwi imigambi yabo yigwiza na zero kuva ico gihe Daniel Darlan yigeze arabwa giza n'abashigikiye ubutegetsi bwa president Faustin Archange akenshi baramwibasira vyaba biciye mu myerekano imyamiriza canke amajambo akomeretsa bacisha ku mbuga ngurukana bumenyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanaho ku mugabane wa Amerika yahaye uruhusha abadiplomate bayo bipfuza kuva muri Nigeria kuba barakinjura itangazo rya soye n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu risigura ko uruhusha ubwo bushikiranganje butanze bwega umuce bw'abakozi batari mu bategetsi n'imiryango yabo. Iyo tangazo itanga umuco kandi kwata bikorwa byo gutahukana abavyipfuza bizoba naho biri uko ingingo zihamagarira abanyagihugu ba Amerika kwiyubara kugumutekano wabo za hagumijwe cyo kimwe n'izi hamagarira abanyamerika kwirinda kuja muri Nigeria igihe cyose babishoboye. Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengero birimo Bwongereza na Canada bikaba byemeza ko amakuru bifise yerekana ko hari abihevyi bafise umugambi wo kugaba ibitero mu bibanza birimo inyubakwa za leta, amashuri, amasengero, amaduka manini akora amashirahamwe mpuzamakungu hari inyungu z'ibihugu byo mu burengero n'ibindi bibanza bihurikiramwo abantu benshi. Muradutunga rero murumvise ko amakuru yacu ino munsi uko yahora atangura nuko ari hagati muyagezeho ijya nino ku isi atari ko muri ko murayumva twagize ikibazo cy'ubuhinga bw'ivyuma twizera ko kiza gutoregwa inyishu mu kanyi sase muraza kwa rero muca mwumva amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Urakoze Diane nini nahazwe ku makuru yo hejya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yatanguje isekeza ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu mu gihugu cyose umugambi ushaka gushikwako no kugira ngo amahinguriro akore ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe.
Kufise impapuro nyinshi zikenewe muraduhangaza mudutunge muduhe umwanya wo kurondera izo mpapuro.
Uyo ni umwe mu bafise amahinguriro mu Burundi. Ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bwahanaguye ibihano bwari bwafatiye umushikiranganje wa mbere mushasha w'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye u Burundi. Ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bwahanaguye ibihano bwari bwafatiye umushikiranganje wa mbere mushasha w'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Roje Burikaneza araduha inkuru y'idonido.
Mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi rigaca ku rubuga rwa Twitter niho iyo ngingo yamenyekaniye ubwa mbere kuri uyu wa kabiri. Urwandiko ruto mperekeza rw'iryo tangazo rwerekana ko iyi ngingo yo gukura ibihano kuri Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yafashwe ku itariki ya mbere ukwezi ikaba yemejwe n'akanama k'umwe bwa Buraya, ariko ingingo nyezina yasohotse kuri uyu wa mbere. Ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya bwavuze ko iyi ngingo ari umwimbo w'ibiganiro bikomeye hagati y'u Burundi n'uwo muryango maze busezeranya gufata mu mugongo w'u Burundi mu migambi yose n'utwigoro icyo gihugu gifise mu kuzana impinduka. Ijwi rya Amerika rikimenya ino nkuru ryahaye mikro bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi ahaturuka bwanandira ko buca abo twavuganya kamwe mwe karabasi.
Twese twabyakiriye neza cyane rwose, biradufasha ibyo turonka mu makungu mwe bwa Buraya turabushimiye kuba bwabakuye ibihano.
Turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze, biraturyoheye cyane kandi biratunezereje.
Naho banezerewe Karinate Zakia no mu ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi wavuga ko bigoye gutahura icy'umwe bwa Buraya bwahereye ko bufatiye ingingo.
Twaciwe intege
n'iyo ngingo y'umwe bwa Buraya yo gukura ibihano kuri abo bantu babugwa mu byaha bikomeye mu Burundi. Twibaza ko ari ingingo itizwe neza idaha agaciro ukudahana kuri twimakajwe mu Burundi biragoye no kumenya icumwe bwa buraya bwafatiye ko kubera imyitwarariko yose ibihano byari bihagaze ko iracari ya yindi ingingo yo guhanagura ibihano kuri abo bategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru byerekana ko uwo muryango utakitayeho na gato amabakorwa mu Burundi biri mu mukenyuro wo gutera intege leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye umukenyuro wizwe nabi rwose. Mugabo Kazima Abdul mukuru w'umugambwe ipedezwa mibanga yibaza kumwe bwa buraya bwabanje gushishoza bihagije
ishyamwe y'umwe bwa buraya yabonye neza yuko mu Burundi hari amahoro hari umutekano riremeza yuko ibijyanye na gataya kazi n'abantu mu Burundi bikubitera imbere bikubitsimbatara
Mesa Christian ntakirutse imana twarunani y'abanyamategeko haja Burundi amenyesha kumwe bwa buraya busana bwivuguruje busara bushimira
cyo nikimenyesha simusiga cyo twafatwa twari preve irrefutable cyuko ibyaha byo byakoze umwe bwa burayi ejo ni intahe ya sasa ejo ni bazoba isura
ariko jeha Hakizimana twashyira hamwe Forcon F riri mu bamaze imyaka irenga itandatu basaba ko bino bihano bivanwaho abibona ukundi
ko tubisemera tuvuga ko nyabuna nyabuna Burundi ukwiye gukurwa ko ibihano byose kuko uravye by'ukuri hari intambwe Burundi bwateye kandi n'amakunga akwiye kuzarashima
atanaze karayenga umuhinga mu bijanye no kumenyesha makuru asanga inyungu nini zifise umwe bwa buraya kurusha Burundi
nta kuri basubiye basi tubikuye kubera iki niki biboneka ko ari amabanga yabo inyungu zabo ariko si inyungu z'Uburundi si inyungu z'Abarundi na gato
Tarsakia niyibaza ko Burundi ubereye imfura ibindi bihugu byahora biterwa ubwoba n'ibihano by'umwe bwa buraya kubwiwe nta bategetsi bazongera gusurutishwa na bene ivyo bihano umwe mu bari mu biro by'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Sanda DFDD yabwije ujya Amerika mu butumwa bwanditse ati iyo ngingo bayifashe batatubajije bayikuye tutabisavye Nayo Clementine de Montoye umushakashatsi ku mugabane wa Afrika mu Human Rights Watch yagereranije ingingo y'umwe bwa buraya n'ubushirwa mu gahanga rukubiswe abahuye n'amabi yakozwe munsi y'uburongozi bw'umushikanganji wa mbere mu mwaka z'ukwezi guheze Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko indongozi z'umwe bwa buraya zamusezeranije gukora ibihano ku bafasha biwe
ati bimeze neza cyane n'ubu felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navyo bihano individuel buhasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byaraheze gusinda yamwiye ati umwe wenyine atakiruka izina niwe wenyine usanga ari ikinyarire tutazi na twebwe
ibihano byahanaguwe byari byafashwe mu kwezi kwa cumi 2015 byagerekeye abajenerali babiri Godefroid Bizimana icyo gihe yari cyegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi na Gervendera ko buca yamuhanuzi mwishikira mu biro kwa perezida Nkurunziza byari bibazo by'igipolisi abagabo babiri bose baturuka mu ntara imwe ya Cibitoke ubwira gatatu jenerali Ronald Ngenda Kumana yahoze ari mu bayobozi b'iperereza ry'u Burundi mbere yo guhunga igihugu mu 2015 yagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi uko ari batatu bahoze ari intwazangabo mu muhari w'inyeshyamba z'abahutu wa Sende DFDD ubu bemerewe kuja ku mugabane wa Buraya Tankomanzi umuntu umwe ni ubumwe bwa Buraya bwagumije ko ibihano ni umukozi w'ibiro by'iperereza ry'u Burundi yitwa Matias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu unawe yagirizwa kuba ari umwe mu bantu bahaye imimenyerezo ya gisirikare urwaruka rw'umugambwe Sende DFDD imbonerakure haba ku butaka bw'u Burundi no hanze y'igihugu abo nabo ishyirahamwe rya Buraya rikemeza ko bagize uruhara rukomeye mu kwangiriza abatavuganwa n'ubutegetsi Gervain Dirakobo cya umwe bwa Buraya umusanganiye nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoreye yarenga iyombe bunyoni yaheruka gusubirira kuko mu 2020 yakije mu mabanga zaciye zimuteza uburiri ibihano bose bagirizwa izaha bimwe birimwo ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu no guhamagarira abantu gukoresha ingufu n'igikenye Eloge Urika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge mu Burundi kandi ejo kuwa kabiri bahimbaje umunsi mukuru wahariwe ibifungurwa ku isi umushikiranganji wa mbere yasavye abarundi gukura amaboko mu mbuzu bakitaho uburimyi bwo butunza abarundi benshi inkuru twateguriwe na Desire Hatongimana
n'umunsi mukuru wahimbajwe mu ntara ya Ruigi mu buseruko bw'u Burundi icivu kugira gite ata usigaye inyuma tugwize umwimbu tukingire ibidukikije dufungure neza tubeho neza umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervain Dirakobuca yasavye abarundi kubavanura n'ubunebwe bakagwiza umwimbu
ihangiro rya leta mvyeyi kandi nkozi risanzwe ari uko umunwa wose uronka ico ufungura hakaboneka n'umusesekara wo gushora ku isoko kugira ngo umufuko nawo nyene uronka amafaranga iryo hangiro tuzorishitsa dukoreye hamwe tugasengera ku mugozi umwe atakitudurumbanya ata kitu chineje kandi dufatanye munda twese
aho mu ruyigi uwo munsi mukuru wabereye abarimi baho bamenyesha ko batunzwe n'ivyo barima ariko kumwimbo wagabanutse cyane kandi ko bataronka ivyo bafungura kubera uruzuba
bafisa gatoki gateka gatoki bafisa kumbati gateka kumbati abali myaka sheri bakajya sheri bakaza bakajaho kongora sase tuvuye gukora hanyuma rero ukahasigara uronda ari cy'umukoroba
twe hari habasha gufungura rimwe ku buse yego nukuri ukahiruka nkake banyumva itondo ugasaba kujya nk'uko ku mukoroba ku buryo utaronka icyo sase
n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko bashonje baremeza ko umwimbo wagabanutse cyane mu ntari wabo ubu no gusuma kikaba ari kibazo kuko ibifungurwa vyazinje cyane
Uravye n'ikiciro cy'ibiharage cyahora ku 2,566 cyo kugura ibihumbi 2,250 icyo giciro cyo kurangura ngo muri usange n'izindi zaraduze uravye nk'imiceri aho igurwa nk'ibihumbi 2,000 bigeze kuri 3,500 ubwo ubuzima urumva ko ari kugorana bimwe biteye ubwoba
kugira abanyagihugu bashobore kugwiza umwimbu umushikiranganje wa mbere yasabye abarundi kubandanya bijukira kuja hamwe mu makoperative kugira leta ibafashe
umutumba wose imiliyoni zishika 10 kugira umugando gukorera hamwe mu makoperative ukomere utere imbere abenegihugu barime kandi borore kijambere kubandanya umugambi kuronsa ibitungwa ya kijambere abenegihugu biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere no kubahimiriza kororera ibitungwa mu ruhongore
ako kamo k'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi abamaze gukurikiza baremeza ko harimo akarusho Pionzofa Barushe akomoka muri komine Isare intara ya Bujumbura arongoye koperative y'imiryango 108 yishize hamwe
uye turavyaho tugeze kuri muri iki gihe tugeze kumwe mudasanzwe abarimyi bo muri uyu mwonga benshi babinezererwa kuko nk'ubu tuvuga tuti muri uyu mwonga wacu nka twebwe tubabarimyi tuti nk'ako kabanki kacu kamahera dufite mbere babise ahanini kuko bose ntibangaye ntibari ku rugero rumwe hari n'ushobora kwimbura mu icirimo akaronka amafaranga arankwe muri yoni kumwe n'imbwihugu ndibaza icyo tubona kandi nta mudasanzwe
umunsi mukuru mpuzamakungu w'imfungurwa usanzwe uhimbaza ugenekezo ya 15 ukwezi kwa 10 uko mwaka utashe iyo tariki ihurirana n'ishingwa mu mwaka w'1945 cyishiramwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa n'uburimyi FAO irishira hamwe rifise icicaro cyaryo mu gisagara cya Roma umugwa mukuru w'Ubutaliyano Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
tugushimire Desire tukivuga ku Burundi leta yatanguje isekeza ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbo mu gihugu cyose umugambi ushaka gushikwa ko nukugira ngo amahinguriro akora ibidakwiza ubuziranenge nayo akora atabifitiye uruhusha ahagarikwe n'inkuru ya Thierive Ndayishimiye ari Kigali
cyo gikorwa kije gikurikira ingingo ziherutse gufatirwa mu nama yahurije hamwe abarongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amahinguriro abayobozi b'intara n'abayobozi b'amahinguriro mu gihe ibihingurwa na cane cane imitobe bibandanya biba byinshi ku isoko bigatera amakenga umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko hari bitegerezwa gukogwa vuba bwango kuko bibangamiye amagara y'abantu
Kiwanda cha magara ya wanu hali ngosi ya siha Kutegeza kukei taa ama tege karahari Tukulikiza matege Kukinu kusereke impapuro ama hinguriro akoreji Impapuro zoko emelegwa Uga sanga wakoreji impapuro za magiondi Mukuri mugisata cha mahinguri Uosu zumanezi Yosa njibibu yose wifa kututuki Kone uombi ningeru mungu yosu ingi hinguriro Atali singabele hingu wawona Aga sora Alipa sora Ilinu mzicha magara ya wanu
Umuyobozi mukuru w'ikigo kigo BBN kiraba kwa tatunenge turi muri ibyo bihingurwa yavuze ko muri ico kigo hari kibazo cy'abakozi bake ubujyo n'ibikoresho bidakwiye ibituma batarangura neza ibyo bashinzwe mugira abafite amahinguriro bo bashikiriza ko ibyo bakora tatyo byonona umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Martin Iteretse amenyesha ko abadakurikiza amategeko bategerezwa gufungirwa bakanabihanirwa imbere y'amategeko
Chenda kujiana, uhingura, ijawangu, swati wanwa, changwa kwa fungu. Habijo wate, ibiche, mirongi, chenda kujiana, inyoga, kandu ikafungu ikwa, mumurundi, kisohoka.
Chani chani sabako, ama izi inende transformasyo, ama indisi. Awazi kwa fisivi watu, muhagari kekukoro, ukujia mwiko mwakora, tuzovise yesa, kani na amwe, ili mwiko, mwiko neyesa.
Kuri mikro y'abakunzi b'ijwi ry'Amerika banye na mahinguriro bo basaba kwiyongingo yo gufungirwa yobira bangira kugira ngo babanze batunganye impapuro zisabwa zibaha uburenganzira bwo gukora
mu by'ukuri amayizine atazwi n'amategeko yaduka gakora ibyo dukora katutukisha niyo menshi tewe rona gisobwa muntu mbere y'uko turafite amadeni amabanki turabe n'imiburiburi bake ku gatwe kabo kubicaye n'impapuro nasaba nka senseya ko abapolisi n'abagizi ntara bo bamenye Shako urupapuro kwa sene jamuvyo botubatsuguru tanwa ukumba kwa taratanga
numvise impapuro nyinshi zikenewe muraduhangaza mudutunge muduhumanya kurondereza impapuro
kwigenekerezo rya 13 kwezi kw'icenda uyu mwaka ni ubushikiranganje bw'ubudandaje n'amahinguriro bwatangaje ibibujijwe n'ibisabwa mu mahinguriro y'ibiva mu mwimbu abene gihugu bihereza ibyo nabyo bigizwa hanini n'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi ico gihe bahawe iminsi 45 kugira ngo bene ayo mahinguriro babibashize mu ngiro ibisabwa n'amategeko guhera kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 uku kwezi kw'icumi umugwi ujejeje gukurikirana kwa mungiro jayo mabwiriza mu gihugu hose washizweho n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje n'amahinguriro watanguye ibikorwa by'ubwo bugenzuzi ejo rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severus Ndayikengera kubijanye no gushira mu ngiro ayo mabwiriza yatumenyesheje ko muri iryo sekeza ariko hakogwa intonde z'amahinguriro akura nabi n'ayakora neza aho kuri uyu wa gatanu bazotangura gufunga ayadakwije ibisabwa
ni byinshi gose usanga bijya ku isoko bitakwije ibyangombwa nico gituma ubu leta y'u Burundi yabihagurukiye turi mu cyo twita kampanye yo kugira ngo ibyo bintu byose bive ku isoko kuwa kane tariki zo bigenze rero hariho umugwi uri kurabikurikirana kuva kuwa gatanu abantu badafite ibyangombwa amahinguriro yabo azoca hagarikwa gatoya kugira babanze bisuga ibyo bari bamaze guhingura bidakwije ibyangombwa bije ku isoko
mu Burundi haharugwa amahinguro yarenga 700 amaze kumenyekana n'ayandi atazwi amenshi muri ayo akora mu buryo budakwije amategeko agenga amahinguriro nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro leta isigura ko bimwe mu bihingurwa n'ayo mahinguriro bishira ubuzima bw'ugwaruka bwinshi mu kaga nk'uko bishikirizwa n'ubwo bushikiranganje ubwo bushikiranganje bunamenyesha ko agiye gushigwa ingufu mu gisa tachikigo chigihugu kijejo guhingura no gushingura ibifungurwa Sentea na BBN ikigo chigihugu kijejo kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye ni mu gihe BBN yerekanye ko yari ifise abakozi badashika ni 10 bafite ubushobozi bwo gupima ubuziranenge mu gihugu hose Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika ikigali
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi
Baramutse neza ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa 10 komite yihariye yine kushiga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite ikoranye ku gitero cyo kuri Capitol yafashe icyemezo cyo guhamagaza uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump kugira ngo ayihe ubuhamya bwe bisobanuye iki nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana bumwe ubuhamya ashobora gutanga yabanje kurahira komite ishaka ko Trump ayiha n'inyandiko n'ibindi bimenyetso bitandukanye ku gitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Trump ashobora kuregera inkiko arwanya iki cyemezo. Abahanga mu by'amategeko bemeza ko byakururana mu manza mu nkiko nyine amezi n'amezi. Ashobora se cyangwa ubwe ku giti cye kwanga kwitaba. Icyo gihe komite nayo ishobora gusaba minisitiri w'ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumurega mu rukiko icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko. Minisitiri niwe wenyine wafata icyemezo cya nyuma cyo kujyana rero ikirego mu rukiko. Amategeko ateganya ko kwanga kwitaba inteko ishinga amategeko ari icyaha cyo kuyisuzugura gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi ijana. Si ubwa mbere inteko ishinga amategeko itegetse umukuru w'igihugu cyangwa uwigeze kuba we kuyitaba. Abandi ni bande? Ijwi rya Amerika mbere ya Perezida Trump, abandi bane bonyine gusa bigeze guhamagazwa n'inteko ishinga amategeko. Mu 1846 inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yakoze amaperereza kuri Daniel Webster wari warabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku butegetsi bwa ba president John Tyler wari warategetse kuva mu 1841 kugera mu 1845 na John Quincy Adams wari warabaye umukuru w'igihugu kuva mu 1825 kugera mu 1829. Inteko yaregaga Webster gukoresha nabi umutungo wa leta. Yahamagaje rero Tyler na Adams kugira ngo bayihe ubuhamya bwabo kuri icyo kibazo. Tyler yaritabye naho Adams we ntiyitabye ariko yatanze ubuhamya bwe mu nyandiko. Amaherezo Webster yaje kuba umwere. Mu 1953 inteko ishinga amategeko yahamagaje President Harry Truman amaze igihe gito cyane avuye ku butegetsi. Yabaye umukuru w'igihugu kuva mu 1945 kugera mu 1953. Inteko yamuregaga ko yari yarahaye akazi mu nzego za leta umuntu yari azi neza ko yari maneko w'icyari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Truman yanze kwitaba, none inteko ishinga amategeko irabyihorera ntiyamukurikirana birangirira aho ngaho. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane 1974, President Richard Nixon yabaye umukuru w'igihugu wa mbere na mbere n'uwa nyuma kugeza ubu wahamagajwe n'inteko ishinga amategeko akiri ku butegetsi. Yashakaga ubuhamya bwe ku cyiswe urukozasoni rwa Watergate, aho yanekaga abatavuga rumwe nawe bo mu ishyaka ry'abademokrata. Ntiyitabye ariko yatanze inyandiko n'ibindi bimenyetso inteko yamwakaga, ariko amaze kubitegekwa n'urukiko rw'ikirenga. President Nixon yaje kwegura amezi ane nyuma yaho ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1974. Muri make, iyo inteko ishinga amategeko n'urwego nyubahirizategeko bafitanye ikibazo, bombi bitabaza ubucamanza bukabakiranura kandi bose bakubahiriza ibyemezo byabwo bya nyuma. Nguko uko demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza rero, mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Na watu kulikira wari mumajepe ya Uganda, mwakumfu vigani robja chukuri radiz gwiri yowora, Voice of Mwawura, kumurongo FM, mirongo runani, mumunani ni vichi chenda.
Ni radiz gwiri Amerika, imesi yose, kuwa kuambile kujira kuchumeiru.
Tumeta mkunda la DJV ya Ameriki vigani ilo tukawateguri ya mraka kanya wigarukie ngaha. Tulashimi ya bagenzi wa chubosu wa gizuru hara mitegu ugwa ya makuru. Mugiri viheviziza mubanda nyakumbiziza radio ya anyu DJV ya Ameriki.